Kendi Nziza kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mwibwirwa amahoro n'amahirwe
turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi gishamikiye ku kiganiro muri isanga mwumvise kwa gatanu w'icyumweru mwagiteguriwe na mugenzi wacu Fideli Niyongabo.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisse. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza, Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene, Feyenoord yo mu Burundi zohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano, Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza, PSV Eindhoven yo mu Burundi zohura na Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene, mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cha kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Twatumiye Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha akaruhuko ko mu zabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi baratubwira uko babona imigwi izohura n'amahigwe ifise yo gushika muri kimwe cha kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumirenda baramukije tutangura ikiganiro, ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi zokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya, uyibona gute? Hari
itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane, ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kibo ziba zikomeye cyane gusa zinganya cyane cyane yo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari kwerekana ukino gwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko ni imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budagi. Murumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino ziba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje n'imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwikarishya, ariko ibaza yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend of finals.
Nawe Willy Irambona ubibona gute? Ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Ntombora abantu bizagarindira migishika ugiye kuraba na cyane cyane ku mapolo atandukanye, nka hari ha ekipe ya Barcelona yari samahigwe yo kuba icagura ugiye kuraba ntombora ukuntu yagenze. Ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakinze migishika bakibaza mbega niwe niwe mugihe ugiye kurengana hagati iyo migwi, ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid ya ekipe ya Manchester ya Atletico Madrid ko ni imigwi ibiri isanzwe igisagara ugiye kuraba n'amaporo n'umwanya ndavuga ko ari amwe ndiko ndacyakura ku mayange Bayern Munich doyi kumwe na Bayer Leverkusen, nawe ni imigwi ibiri ubona ko nayo ni imaze imyaka ibiri tubona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse n'umumenyereza wa Bayern Munich bose ariko barahanganira igihe igikombe cyo mu Budage nayo n'umutsi wagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni ingufu zidasanzwe benshi bariko bagira amajonjora y'ino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino ukomeye. Ubundi ukino ahubwo abantu bashize igisho cyane muri ino kino ugiye guhuza urwa Liverpool na Paris Saint-Germain. Ni ikipe ya Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza, waza kuraba ikipe ya Paris Saint-Germain nayo ni ikipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino musi ku mwanya wa mbere, waza kuraba Espanyol Sofisim muri Champions League nubwo ni nto ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ariko uraze ikuntu Lucien Enrique nomenyereza yidanye kubihe gacura abana na experience ya Paul Sanchez biro byabereka ko ari ukino rutoba rubereye ijisho kundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille nijo Dortmund ni ikipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karuro kina tendera ya Madrid ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Bridge na Aston Villa mbono mengo nkino abantu bazokurikirana bisanzwe bizanye nka karere kuko ngamwe mu Burundi asanzwe bazikurikirana kundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe ni undi rukino abantu badushaka gukurikirana nkuko bisanzwe ariko twitegeje kubona mvuga nka show canke uburyohe mu zino nkino aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na PSV Eindhoven nabwo nyazo bari rukino rwiza muri make no Rwanda zitombora ukuntu yagenze rukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid rukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen urukino zoza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool uvuga ni mu ncama kije kurabe no tombora ukuntu yagenze urabona ko hariho inkino zimwe zifite ingufu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain zindi ndiko ndazibona ku kumengo ni inkino zoba zifite ingufu zigererana n'ivanye n'uburemere usamye imigwi n'iyindi iruta rutanga
Hama Theodore Ntunga witegereje imigwi ishitse muri kimwe cy'umunani hari kintu gitangaje hariyo abantu batari biteze yashitseyo hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika witegereje Arondunga
ni hari imigwi nyinshi itari irindiriwe mu gice muri kino gice nk'umugwi wa Lille mu Faransa ni barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene iyo zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifite ingufu nini ugereranije n'uko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na Saint-Gilles nawo nyene yari irindiriwe cyane negosi ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciye bakarifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice ngiki cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu twitegereje igihugu ku gihugu Ubufaransa bufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espagne ifise imigwi itatu Ubwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni ikihe turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira w'Ubutaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonyine ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wabivuga ngo iki
bono gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migi ya AC Milan aho yaciye ikaba ishobora gusezererwa ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunya yasezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino z'imyadoka ari umashashi ishobora kuba yabagoye ariko waza kuraba nka Benfica gushobora kuza na kuri noye PSV Eindhoven gushobora kuza igatezera kita Juventus Betire ni George Juventus ati tutumaze igihe kimwe tutayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye no kuko twagiye turabona igarukira hafi tubona igenda ikorwa ko n'ibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FC Financial ikavuga kuvugwa kwa kihugura abakinnyi bigatuma ikipe idashobora kuzana za ngufu za dusanzwe tuziko nubwo ni ishoko byayikoze kubera ko na Feyenoord ni mu migwi kunda kuza muri UEFA Champions League ikagira ama surprise twagiye tubibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo watangaje ukuntu itashoboye kubishika mu kino kibanza kuko Milan AC gusezererwa na ino ekipe ya Feyenoord ntibitahuritse ekipe ya Milan AC yatweretse niko ino mwaka iri Serie A turibuka muri cyane ifite ingufu zidasanzwe ibuka bariko bakina nkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana extra ikerekana ko ikomeye kishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko n'ubundi ako kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikintu yiyubatse yazanye abasore benshi yakuye mu mugwi wa Chelsea iraza na Barcelona cyukweze yari fite squad ubona yuko byukuri ekipe ya Milan AC yari ikipe yitezwe mu UEFA Champions League ivana na kitwa kaza ni bya Madrid ariko nubundi iza ku deseva chanaka kinyi chanke guhemukira abasanzwe barabakunzi bayo rero no bwa ni imigwi ya Mila AC na Juventus ubudo itashye kwishika makino ngice azabigo gutabura cyane 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 kuri ari aciye ku migwi abantu benshi babana yuko muri Champions League atakino shika ko ndavuga ino ekipe ya Feyenoord dasho kwisezera Mila AC bacuraba ino ekipe ya PSV Eindhoven dasho gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikita Juventus ndetse iragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero ubwa nti igimigyo mu yugo cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyize hano hantu bivanye nuko nk'akaro Mirafa yari hagaze karabana Juventus n'imigira bagiye guhura.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga uri tombora ya kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva?
Yego ndamumva neza.
Niyitanga Simon uri he?
Oh ndanje ubundi Kigali. Ndaje mvuge ku icyo warugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion ya Bataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya. Champion abataliyani kwiri bita naho uretse wenda international na Inter na nuza na
Juventus AC Milan
Antien bayo ze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho ziyomoye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye nuko yari iri imbere kuko ibishoro wenda uko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera bera bazo bijyanye mu Italiyani bi giro ndariho na birabyo kwibyo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga ukanga n'abyo bisa naho bisubiza hasi champion y'abataliyani ikindi wenda nka champion wenda byo kuri njyewe yaba isa naho itungurana champion ya Espanye champion ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real kubwo kwa Atletico yo mbambona yo yagasigaye nkurikije uko muri champion iri gukompeta ariko bikazamo cyakintu cy'amafaranga champion ziba zirutanwa kuko champion y'abataliyani ntago ikibona bashoramo cyane nka mbere ejo bundi umushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandetse indi mpamvu no kwigireba usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane yo ziko ari ubutaliyani ntago waba ufite uzi ko champion y'abataliyani hari n'urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanya ari Atletico na Real ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba zarashoka ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho bakomeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta champion y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi tufamo y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere abateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageze batubwire Liverpool kuri tombora yageze barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije baya handi hanyuma batubwire nanone kuri champion y'Abongereza ifitemo ano makipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League yagaruka mu Bwongereza batubwire uko bo babibona.
Murakoze.
Yego.
Mwamwishura Willy?
Yabaje kibazo bibiri kamanda mushimire kwanda kizi bibazo bajide yahere kuri yo Champions League batubwire bazaza ndega abantu baravuga imigwi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe nyine yo Champions League ati mweho mayivuga kwiki ku ruhande rwanjye ndiko ndabirara ica mbere ndabona imigwi iri kirazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro ryo kuba yatwara ino UEFA Champions League urabye nk'ino ikipe ya Paris Saint Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko niko aragira ku makipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League urabye ko n'icyatsina nibyo icyatsinde ibintu bya ko imeyari mito nkuko kuna senda best biho ikintu 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifitse ihangirisha gushikako ibifitse ikerekeza gari cyo kuraba performance ko ragira garagaza kuno wise ni kari karahindura uno mugi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana barutana bato ari karabaha icizere nka bavitinya uradze kuntu ariko barakora yakadze mu kibuga gato banakoreye ikipe ni determine ishobora gushika kuri iki kibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool. Liverpool ne ikipe tubona ko ino sezo ise determination basanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ne ikipe imaze kuba yitwara neza uraze ufate kundo iyi ni gari sangagaze ni nema ikipe no gwani ino munsi nyaza ko imaze kwarugistra ama impimbi nyinshi maze taka bino nyinshi ikindwa ni kako yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe na ikipe ya iyi bari kumenya mu Champions League kama ni PSV Eindhoven rero ino bintu birekana ariko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsindukira rwa rwo gutsindo kimwe cyangwa ibi ariko ikaba yo gutsinda n'ibyo Paris Saint-Germain raje iritsinda ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze na ikipe imeze gute na ikipe ya Manchester City tubona yuko inyuma y'itakaza rya Jamie Carragher rya Rodri Kante ikipe yarapfuye mu kibuga hagati nayo nacyo ubona ko yari ifite yagendera ko kandi uwo kabari batsinda mu seko kandi banino kabiri akajwa hole gushobora gutanga amafaranga no guzibira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi twatuzi tumenyereye nk'aba ba Rodri bari mu kibuga kabose nka bakagoka ku ruhande bari mu babana neza no mumenyereza Pep Guardiola yaza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kuri Chicago itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba yitsinze cyane kuko cyo yatsinze Manchester City yuzuye no muse kuri Liverpool ndibaza eske yaza ko yiza kuza kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino no bya ko no hama higwa 50% ko ni ino mu bibiri ya Liverpool ya ekipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yonyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League azi dufate nko mino round inzira no bwa Paris Saint-Germain na Liverpool baciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari umigwi wa Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atutuko Madrid yo ndabonamo gaki kuko irabye ikipe ya Real Madrid na atutuko Madrid ni byo n'imigwi bibona ko yaba performance ko ragaza muri la liga kukuntu bariko barahishikana ibibanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona iboneka ko ni byo n'amameforme yose bariko barahuriramo ariko ayo mameforme ubona yuko inguvu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League tuba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura mino ya Champions League turibuka ibyabaye 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ikipe ya Real Madrid yo ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsinde cyo mutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos Agombo ya 2014 bitarangira ikipe y'itsinde ritsinde bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid yatwaye ikombe ine ikipe ya Atletico Madrid yoneka iko ni ikipe ya Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manya menyereza ashaka gufata ine ikipe ya Madrid tubona ko menge ishitse tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri numero 6 hagati y'umukasere ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Tchouameni ni go rimene na Lorenzo Tchouameni amifasha mu defense central ni bamwe bakinyi bona iko hajya hagati niba rakwi na hole nk'iyo to nikuze arafite ugashukura mu hayika arashaka kugiragiza kuza kwifasha no mu kinyazo kizina rya dadanise bayo sadi kuge kuraba ikintu rya Madrid nyuma ifa ni ngwaye ariko abuhinga bwo mu menyereza kandi bacho bitashobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nka no mwana Asensio akazana akurumi yone kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi tubona ko mengo ikipe ya Madrid nuko byabaye ubona yuko nuko nk'uyo muzunguruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool warashima Atletico Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal byare tena ikipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migwi igera kuri igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid ni bo niko nabona yuko bafite idongo bwo gushobora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramo ino migwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza ikipe ya Madrid ino Real Madrid n'ishusubufise ukunda ibona umengo isinguvu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finali naza kuri rindi kote iruhande ko irimo za ekipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen sho kuzikira tanga bya federa ekipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich rashise kubera ko iyi migano isanzwe menyereye bafite experience muri championnat kandi igano batazokina ukino rumwe tubwire uti no sabe Alonso meye za Leverkusen sho kuza kazibira ekipe akayisezerera ahitse ndi
murakoze
kinalero tour
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Emile Ndayisaba uratwumva Ndayisaba uri he?
Ni Bujumbura mu Burundi. Ego murakoze jewe na najo we ninge ne tombo yagenze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je so mbona kugeza mu masanda bona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Jo bagushika muri finale mbere igatwara igikombe cyari gisa. hanyuma umutumire nagenda mwibariza dega kuvyerekeye ukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid numve zoje gusobanura umengo n'umufana wa Real Madrid muherekane ingufu nk'uko umengo Real Madrid irashoboye gusubiza dego nizo irakomeye ariko ubu muri ino minsi nahitsinda Real Madrid yamba umupira turaba kumwe Real Madrid igifite ingufu nk'izo ya Holland igifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos ba Gareth Bale ba Casemiro nta mukasaye nta Casemiro bararonka Toni Kroos nawe barasubiriza yo buja yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana na Atletico Madrid byoroshye mukamubona ko Atletico Madrid muri ino minsi ari ekipe ubuye yiyubatse ikomeye
reka mbaze Theodore Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cya Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma equipe ariko aravuga
icyo cyumviro arafise yivyo yo kubaza n'ibyo kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane nshaka kuvuga nka Toni Kroos nshaka kuvuga nka Benzema ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene yameze yasubiye gutsi ndakuko era medi muri Paris Saint-Germain ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wakera kuko ayivuze ya Casemiro batatsubirijwe ba Toni Kroos Real Madrid iguma ni Real Madrid ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho irigize ekipe muri Amerika bamwe naya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe nishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato uzasaba gushika kure ku bwanjye naho yagiye gutyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye ariko nunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuro ushobora guharura
wiri wo kwishura Emile Ndayisaba yari aravuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo vyoroshe Atletico Madrid
murakoze cyane kwisho cyumviro ndamushyiriye no kwisho cyumviro cyiwe ariko rimwe na rimwe iyo turagira umwihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo abantu ifana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru reka nshya ko mwishyura neza ikibazo cyiwe ikipe gituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni migwi mike bayisangiye igisagara kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kureba urukino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakiriya ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishurira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid ariko reka nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'ino migwi ibiri nibyo byo kureba muri ino sezo nimigi maze kuba mu nkino z'abakinnyi y'abafazero tu muri La Liga ubona yuko ikipe zose zagiye zinganya inkino zibiri ariko kandi twibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko nimigi ibiri Atletico Madrid na Real Madrid bari bahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Real Madrid iza kuba itsinda Atletico Madrid yitwara ibikombe inshuro zibiri nizo ekipe ya Madrid yatakaje abakinnyi bakomeye bamwe nka Cristiano Ronaldo, ni Gisela Casemiro, ni Gisela Toni Kroos, ni Fisi n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema, ndetse ugiye urikura abona andi ba generation shash. Ariko ambavu y'ibyo, ino generation shash ikatwe kadiko n'uri kiri muri ya filosofi cyane ya kaka na ligabo ka ya ekipe ya Madrid akeya. Kuko dahabe nko mino myaka 10 turibuka ekipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014, bafite 2016, 2014 na 2018. Icyo gihe cyo yibaza yini migi yo kumugana buraya yari niyo iyo myaka tugaruka kuri ino generation shasha nayo nyine nabonye ne bakoze ibintu nk'ibyo nyene kuti bikanye yuko demezende batwa batwaye UEFA Champions League mu mwaka wa 2022 turibuka yuko mu mwaka kipe ya Madrid yari yagihagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira zitazoroshe yarahuye na kipe ya Chelsea irayeliminajwe na Paris Saint-Germain yisezerera yahuye na Manchester City tubona yuko umusoro bigo gozo za gutsinda itsindo bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City itsezeregwa batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target imwe gusa hagivamo icyo gitsindo yari Liverpool tubona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako no musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane
ubona ko ni ikipe ya Real Madrid bivanye no philosophy afite yuko kwama babona yuko ikipe ya Madrid ari ikipe y'ibikombe uko basekaro Ancelotti ashobora kumanaginga iyo ikipe muri zimwe zikomeye kumwe abantu bona ko bakomeye no mutu wanashimira urazi abakinnyi amwe amaragi yasaba subiza kiyane mbape no mutu ya Madrid ya forme ziyo ibyo kiyane mbape adakoze umusore dukiye izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomez aba hari ugiye ngashobora gufasha ni the match are umusore dukiye rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga gato bakabikora muri the first round ikipe gaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga izo centre agatanga imipira ivamo mu itsinda amapasi decisive twabonye ashobora kuzana n'umwana afensi avuye muri Academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwatao badahari akaza agakora akazi kari special ari kumwe na Rudiga no kuganira yo kugira kuraba kipe ya Atletico Madrid n'ukuntu experience yabo ifite n'ukuntu bamba bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashobora kuvuga yuko ikipe ya Real Madrid ifite amahirwe yoba asumba gato cyane ikipe ya Atletico Madrid n'ubwo bose nayo ngo barazingaza.
Murakoze Idris Bakunga araduhamagaye, uratwumva?
Ndabumva neza munyamakuru, mwiriwe neza.
Mwiriwe, udute ya kamuri he?
Emere hano Kigali mu Rwanda.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza ubishikirize.
Oya, ni ukuvuga ngo ibyiyumviro bikeya twanejejwe n'itsundwa ya Champions League nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe n'amwe na Real agenda yivangura bakoze kuroma itandukanye n'uko yatumenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko ifoma isombora bayo munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zazi zije mbere y'uko finali igera ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni match nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye iradiribo ni ukuvuga n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye finali ije mbere y'uko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool kuri batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal. Ni ukuvuga ngo iratiriyo ndabona yayo makipe azavamo imwe igera finali akaza n'indi tiriyo ya Barcelone na Bayern Dominic na Inter hariya mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'adatatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finale cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool ukuvuga ngo imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi iki navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane abakinnyi baravunika cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amakireba imikino abakinnyi baba bafite ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikindi mbona ikipe tutizera cyane tudahana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye.
Theodore Ntunga, kuri iki cyumviro ni kibazo yibajije ko inkino zo hazari yongeye umwanya ukaba mwinshi
kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare ariko kubera ifomu mishasha niyo yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari feble ni kubera yuko nk'uko na byimvire bivuze ni uko imigwi ifite abakinnyi benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi ariyo mugwi uzoshika kure udashobora gutwara Ligue des Champions.
Turamushimiye mugenzi wacu Fideli Niyongabo n'abatumire be b'uyu munsi ndetse namwe mwese mwatelefonye hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nanjye ndabashimiye kandi mwese murakarama. dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.